kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinzwe bakurikirana hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangwa gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi, ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushanji w'intara hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo, tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe na mushyirantara akurikiranya hafi cyo kibazo. Turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba, tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal de la Calva aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga. Turi kumwe kandi n'umushyirantare Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Mwaramutse bashyirantare mwese, turi kumwe.
Ndabaye irambu nyakubahwa umumenyeshamakuru Frederic Nkundikije, twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakiye neza Imana, turakingurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe, ariko dukurikirana cyane hagufi ibiberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba kiganiro.
Kwa nini muna kuri kila hafi yukoa yuko zibira muzuriye yuko lishuki mashini yukoa kwa kwa jamii wa pokani wa chuo wa dispora bari mumahang.
Muna shaka kutubira hizi yukoa hizi hizi muri kigere kato tangu kuingia kwenye nini moshiana he nimbona Julian.
Makosa kume jambo muko mai jambo skrubwe amgatumba kwenye mizuri ya Rusizi tuwayo na vichane na vigosi. Uri mwaka twakwagwa n'imizurira maze kaja kutingoka za Rusizi kuri mbura nyinshi ibyacu bikamerwa nabi, inzu zigakomoka imirimi igatwagwa eka abantu bikamerwa nabi cyane. Hanyuma kimasemo hafi imyaka ine itanu niho abavukanye bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho twama turi mu ntekera buri gihe baraturwaza kikoshora twe imifuko twazi ibyo imifuko byaranse atariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza batugeza tukazibira na rejyanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ati teze imbere wacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho badushaka bakatubaza ko bishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga turatangira ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu barajyumva cyane barakoma amashyi barasenga baranezerwa eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amaze yarabwiye yari yaranze gukamba kandi ari muci imashini imaze kubitangira kutariki atariki umunani z'umunani zari nk'isaha umunani nyine kandi Imana ikora ari itangaza cyane atariki umunani z'ukwezi k'umunani isaha umunani ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Nsengimana ivyo bikorwa vy'abanyagihugu mu Gatumba n'imvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mu bibona gute
Ese bifakwa icyambere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa cyiza cyane kuwitanga kugira ngo kugira ushobore gukingira isi ni ibintu byiza cyane ariko icyo tutashimyemwo ni uko batabicishije mu nzira bitegerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita DG programme ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu ni ukuraba ku icyo kintu uzanye mwa ayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari previ ni ukuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera ntaba ari mu mahera yategekanijwe muri ako karere rero mu bikorwa bakoze turabishima ni uko bataroze umuntu ababwira uko bitegerezwa kubabwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo kibazo mushyirahamwe ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bibwa kwi
ubwambi ni turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakengurukiye abatumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bakingire bikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse iyo umuntu akomeretse akaba ariko arapfirirana amaraso imbere y'uko aja canke ajanwa ku bitaro canke ku ivuriro riri hafi ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma ashujuka ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta nkozi nk'uko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kubanyuma buzabo barakora ivyabo neza rero ndawushaka gatoya na mwene data ngaha avuze ati ivyaje byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba babikoze kuko ubwambere imbere y'uko bandika n'ibyo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganji bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uranura mu kujya cyinjye nanditse bita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira ntibabwirirana rero igihe nta kubera ko bakibaze birakira y'amazi ndagereranije n'amaraso yari kora seseka y'amazi batera agahera na muri uno mwanya ntabazayifite kubikata ubwo rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo gigi atamunyagatumba ariko arawera atamunyagatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunyagatumba ariko aratura turava mu rwiwe ivyo vyamaze guhagarara ico gihe leta rero kirongo gufatira ikavuga ati reka turabukora tukubikora ivyo mu bisanzwe ni leta irikubikora ariko leta aho gukora ivyo ijejwe yihutiye kuza kumirasa bene igihugu arivyo vyanatubabaje twebwe imvukira za Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga ko yirukanye abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mu bimbi naho batabikunda mu bimbi twaratereje dusanga iyo bagiye bamwe siyo bakiri kuko ntantu bagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusendera mu yindi mihana rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turi abantu dukurikiza amategeko twebwe turi abantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikira kino gikorwa turazi ko leta ibi ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana
ego nshiye ntari yakimana tukivuga kuri makete hari kete umushikiranji ajejwe ntari hagati yandikiye buramatari wa Bujumbura amusaba ko izo bikorwa byatangwe nabo banyagihubaga bo mu gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kuri
iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri tere ngo aje kuraba aho hantu umva afise abantu bamuhamaye amakuru b'abayiformateri agakorera kuri ayo makuru ariko byiza ni uko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza iryo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafite amakuru atomoye hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afite amakuru adakwiye twamusaba rero yuko ahubwo yoza akaraba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye yarandabamaje kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kubiterwa arabe uko abenegihugu babayeho ntibyadutse ubwoba kandi ntibyadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bavuga umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tere
Eric Nsengimana iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intara hagati kuri buramatari ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intara hagati yandikiye buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro
icambere imbere yuko mvuga ku kete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga atege mutse akora ku kazi akora muri Amerika na konzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora no kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira roberio cyangwa sabotage abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashyiraho abahinga abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira
Julien Nimbona ibikorwa abanyagihugu ariko barakorera aho mu gatumba abanyagatumba ariko bakorera ngaho kuri ico kiraro vyaba bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikiranganji Eric abivuze
yo kwizigira ko kubabwira nibaza ko atari sabotage nkuko kandi yumviye canke rebellion rebellion n'ubugumuzi twe nshobora kuvuga na leta leta yaduhaye uburenganzira hanyuma tubona ko turaniba n'imifuko turona imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ari we naho yabikoreye iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu babaho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo twebwe tubibanzemo imyaka ishirenga ine itanu leta iratubona n'ihiri niwo umubyeyi wacu uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu uko mushingane Pascal yabivuze iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubona kumvuga uruguma niyo avunitse umuntu ubona gufata nyine irya gufayida kiri mu kagose birenze bimushyira mu bitaro twerere ni uko kumurira umuntu yibera ahantu heza cyane ari muri ba bandi utarinjwe bafatanyije mu kutagomba gatuba kwibaho n'abanyagatumba kumbure nayagomye ko bakumurongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi abategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira ko turabikora imashinari yiri baradushigikira haraje abatekinisi aba enjeniyeri baradushigikira adahubwo leta yari ikwiye kumwa umukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu bikorakora cyo bagomba kuvuga iryo kete mbere y'umushikiranganji yaryanditse twese nuko nubwo habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera dukuri uyu ni kwa cyage na yite kwa kubira byumve nimba ari bashira makuru umuri mushiranganje atagoma gatumba na bene yo bayibamwo amenye azira makuru azavuga cyakabiri mushiranganje kwa bya leta ajibwe cyo bako yarashitse ijaye kumuso wa mbere namatera ukandi arashika aravuga ati nukuri abyaratuma ndabakeje kubona mukomenduru ikiraro kugoma tumerwe na hari kiko kiratwarwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwe jirera mkubu karangu ya ti urumushia na kundi gihugu kuna zone ya ajawe lero yo muntu na vyungu ara neme ya tibuwa kuchatu ya kilaji kino kilaro kikuma kimerweneza ejo ni kiyabu tibunika reta esuwele mwihombi nubutunze vigihugu babi kukukawana
imana Pascal Kelvin mwa havuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutuganya ibikorwa nk'izo inyuma yaho iryo kete y'umushikiranganje yajejwe intore hagati isohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma n'ikiye kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa
twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba inshuti z'u Burundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira baraduha ubururero nk'aho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyane bubatse mu mazi kandi babanyereza n'amazi baraduha ubururero imisu bigizuri bibaza Bangladesh cyane no Bushinwa eka ngaha muri Amerika ahantu usanga yamaze ateye abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndababwiye bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha na twebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botorera umuti urama kuri icyo kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavye aho tuva mu mahanga hategwa n'amazi gusumba n'ahajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONU mu gisata kijejwe kurwanya ibiza n'isibe cyemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi atereba imihanda y'abanyagatumba hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise ubundi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera icyo dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abenegihugu ngo bagenda ahandi si wo muti urama na gatoya hajya ni zone transfrontaliere haca ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cyacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cyacu ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abenegihugu rezo tokutonde abenegihugu bahajya ni mu bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushyigikira twebwe twifuza yuko leta yo twumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki
akamo k'abanyagatumba icyo tukavuga ko nuko ibintu byose bakora bo bikorana na leta kubera ni igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parfika ko nibakorane na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yigira ivyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana ko atari no kuba ikibanza cy'ukubamo hanyuma iranatora na solisiyo yuko bategereza kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu kuko ntako ibintu byose bagiye barakora kugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo yo kubashyira mu masite kugira babe kwa mazi agabanuka biranka barazana ba expert ya environnemento barabagira bati ibintu bikunda abantu ntibamuhashire ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho batakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba rero ufisa mafranga chanka wa wimbi atishaka kukoli kinu ilifo kukikora uwande kura wako icho kinu kitenga nicho na kufere nema njimagi de konzele nopuka kondeliongo tegezo kumanga kandi leetana maze kuteke kanya ani mafarisel atekwa tegezo kuchamu wa isekirize kukomu wa mikonze katuka leetana maze kusolipsi kwa ikere kanako wa wandu wa shoko kilisanga nyawandu wa kampa muri ico gihe abo babikoze ni bazogira ikibazo cyo kuvuga bati bo bakaje guverinema gute noneho leta nishobora kuvyemera ko ari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategerezo gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwene gihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idikishakira ikintu babanze baraba ati mbega biri mu priorite ariko guverinema yavuze iki kuri kino kibazo kuko kutaka gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kubwa ngo twese turanye igihungango tugobe leta yabwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mu baho byose hanyuma mwuka bavuga ngo ntituhapfa ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga huzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize icyo byo bizobazwa nde bibazwa guverinema
kima Pascal za Kevin mwibwiye mu tegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane kubyerekeye ubuzima n'amagara y'abanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Uburundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege hajya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatuma yashitse n'ahandi twumva rero abo bandi igituba batimugwa ngo byigororeze ikora kuri Gatumba itabukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero ntibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko kabonye ngo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tubyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yatwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromutse baravuye mu mazi twebwe mu Gatumba tuvuga ati twebwe izone yacu ibandanya itekanye neza kuko abandi gihugu barahari nibyo abo bari babangamiwe n'amazi bari muri koti ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi batafara ahantu amazi atagera hari abantu bashoboye ibitare yabo harya babayeho bafite ubuzima bumeze neza bafite inyubako zikoma ku bihe bubatse bafite amakristiyani ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga ama leta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa bikunda gushikirwa n'amazi kandi abenegihugu bakabana neza n'amazi nyagatuma nibovuzati ngo reka dutunganye cyo kumena dutunganye hano hantu leta igacevuga ati ntimutunganye ahubwo nimupfe ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abenegihugu baca bavuga ati ibyo byose ni kuki mutwomora kandi mwebwe mwegere muri leta muguma mwubaka kuko hariyo abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa hariyo makambi aje guseha gusesa amabuye n'umuyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi bice hafi kuri frontiere none kuki bayimura abenegihugu mu Gatumba ariko akaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone ekonomike hajya mu Gatumba alors ni ibintu gihushane twebwe twibaza yuko leta n'abo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushikaho babukoze ariko turabya rujya rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gikomeye cyane niweje aho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera mu ningo na Julien ni iki musaba na leta y'u Burundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumwa mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
yego murakoze cyane ariko mbere ko tusozera ngomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeye ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atari yo kuvyigwa babeshwe narigize ngo nabahinga
abakubira Eric kumena hazi azoze ndahamayeke arabe ngize hameze mirarabe nikiraro ka Gatumba bodi la Concorde ngene kibirijisho nari ryazo niko birombike igoma kuba kwa Gatumba zone Gatumba bari bakayinzu cyasha batumanye neza no kwasikara bivuze ari abari ko arahubaka kumuri wasundi mugambi tutazi banyegeje kwiyona Gatumba twebeneho niheza hukuba ico twifuza reka inusaba leta nuko yushikira akigoro kaba nyagihugo mugatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadiaspora b'iwacu bari mu mahanga batuboneye impuhwe bagafashanya umugambi wose bakorakora wo kuzibira umudurira kuko imvura igomba kugwa ni ukuri batubwira ikigombe imvura igomba igwe ahajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane bavuga ngo twamarire niyo mashini twari kuba dukurikije n'agatumba neza yuba ayo mahoro mutekano uretse igice gitoyi cyamushasha ya mbere n'iya kabiri n'igisagara ahantu hatoye turahari leta idufashe ishyigikire zone Gatumba ikingigwe ibe protesta
mwe mushobora hehe Eric Nsengimana akamumutira abanyagatumba n'akahe
akamunotera abanyagatumba bubahiriza ya leta kuko nubwo ariko aravuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwaburira ibyabo abari batunze amazu yabo ngira nta yavuze ko ntahazi ngira nta niwatajayo kubera ko ari amazu menshi y'amamiliyoni menshi amaze gutwagwa noneho cya no kukaca mu Gatumba birababaje cyane ngo umuntu yo samwe uburyo kuko amahetaje menshi amaze gutwagwa kubera abantu benshi bibera amahetaje yose amaze gutwagwa kugira ugenda warudwe bagenda n'ubwato rero sinzisha kuba ko ari ibi espace iri kubamwo kwari kuba mu mazi hari abantu baryamye benshi biba babyuka bapfuye uno munsi abanyagatumba bari mu buhungiro leta yadeploye amasite ito y'ukubavuza bakreye abaganga speciali y'ukubavuza kubagaburira n'iki ubundi nawe bariko bahungisha abantu nawe ariko basubiza mu ntoze mu ngorane ko kucembe Bujumbura Gatumba turahaca turahabona tudakizaye n'amahafi tukayororerayo tumwishyura mu ikorera mu Gatumba tushyira pa proje atandukanye na ma programme dirigeante yo sinzi kuvuga ngo ntawe tuzi nimuhira turahanze
akajambo kanyuma mushe nahe Akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubaha mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta mvyeyi leta kozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose co kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero agakamo batera iyo leta yabo bitoreye nakamo keza yuko ukorana n'abanyagatumba bagakorana ndabahinga batandukanye ndabasanzwe bafasha Uburundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Uburundi gusumba uyu canke uyakunda Gatumba gusumba twese turakunda Uburundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe imvukira za Gatumba ziba mahanga guteza imbere igihugu cacu na cane cane aho twataye uruzogi aho dukomoka dutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'icyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganire nyiragiho hejuru rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaha kumenyesha makuru n'ikindi gihe muzotumire kugira dushobore gutanga umuco
Awezo ndagushimiye nawe mushyana Eric Nsengimana kukanya mate kugira muganire nyiragiho hejuru rya Amerika
nako turabashimiye kanya maduhaye kugira dushikirije ku bibazo bihanza bene igihugu mu Gatumba
ndagushimiye nawe mushyana he Julien Nimbona kukanya mahali radio hizu ya Amerika
nanje na washimi chana misha makuru na shimi kina kwa kwa gani hilo gabanize ko akama lutere tangama ya Gatumba yiku kupasha kwa kilindiki kwa kwa mauro mteka no murakote
murakote mwese nda washimi na mwesho ti mwese mwa kuikanye ikigani yo chacho tu mwusi edu sangire ijambo mugie mahoro mteka niwe mwanyo na mwuzanyo
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
It's the MP record. Dr. Mash Production. 47, your smile.